Iyo nkuru y'incamugongo yamenyeshejwe n'ishyirahamwe PAM kugena ikazi ya 30 z'ukwezi kwa gatatu. Usainu Tal aserukira PAM mu Burundi yamenyesheje ko bakeneye amafaranga arenga hagati miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika mu kiringo cy'amezi 3 ari imbere kugira bashobore kubandanya bafasha impunzi zirenga 56 ziri mu makambi 5 mu Burundi. Izo mpunzi ahanini zigizwe n'abanyekongo bahunga umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo. Userukira impunzi mu ikambi ya Musasa iri mu ntara ya Ngozi ibamwo impunzi 900 n'abantu 8. Muhamanyi amenyesha ko PAM yahora ibaha ibiro 6 by'umuceri, ikiro kimwe cy'ibiharage, isabuni zine, ikibiriti n'amafaranga y'amarundi 19. Kubona ivyo rero PAM yahora ironsa impunzi ziba mu makambi bigiye kugabanuka gushika ku 50%, ntibizorohereza na gato impunzi nk'uko bano baba muri iyo kambi ya Musasa bavyiganiye ijwi ry'Amerika.
Ni kibazo kinini muzo kujya niho havamo ibintu zose by'ikenerwa z'abana, haba ibirato, haba imfuzo, ikintu cyose cyose ni isukari zavaga muzo kujya. None umbwiraga n'ibikeye kuratekereza kuko imibereho yacu y'abarefuji itagiye kuba hafi cyane, ahubwo biduteye ubwoba. Usize Imana n'abagiraneza bashobora kudutabara ahandi yo tubona kuko bitugoye cyane cyane.
Turasubiye twavuye turacyane biragenda gute? Turaherera mu gasho kuko nta uzorara inzara aho n'umwumbati w'umurundi uri ariwe kuja kuwushikura. Ibiharago niwo bice bwo ku murima aho byeze ugiye kurara ubusana mu bana uzobishikura bagufashe n'ikibazo.
Userukira ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi ya SR mu Burundi Brigitte Ono amenyesha ko akimenyeshwa iyo nkuru yaciye agendera amakambi y'impunzi kugira zigire inama. Yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Parmi eux nous avons des gens qui sont bien instruits, qui ont des petites activités.
Mu mpunzi harimo abafite ubumenyi buhagije, bafite ibyo bakora bishobora kubatunga. Icyiza ni uko ingingo yababuza gusohoka kuva mu ndwi iheze abategetsi bayifutse. Naho bari mu bihe bibi barashobora gusohoka ikambi bakaja kwiyungunganya haba mu burimyi canke mu rudandazwa kugira ngo basahirize iyo ratio yagabanutse.
Muhamanyi arongoye impunzi aho mu ikambi ya Musasa arashima impanuro za Hansel ariko akamenyesha ko ubukene buri mu gihugu butaborohereza na gato.
Kubijanye n'udukorwa tundi kwiyungunganya hariho abantu bake barasanzwe bakora ubucuruzi, uburinyi, ubworozi, amasaro de coiffure, ama udukorwa nyine dutandukanye. Gusa muri context igoye binaterewe n'iyi inflation iri mu gihugu canke ku isi yose, urebye uburyo imiryango y'impunzi ibayeho usanga benshi bafite amadeni. Niyo mpamvu rero tutomenye uburyo impunzi zigiye kubaho hamwe n'ingingo yafashwe na PAM.
Brigitte Ono aserukira Hansel mu Burundi amenyesha ko ibibazo biri mu makambi abizi kandi ko iryo gabanuka ry'ibyo PAM yahora ibaronsa ku bice 50% bishobora gutuma haba ibibazo byinshi mu makambi kandi by'ubwoko butandukanye. Arerekana ingaruka mbi zabyo agasaba abasanzwe bafasha ko badahaba impunzi kandi ko nabo nyene batareza amaboko mu ntumbero yo gukinga ayo mari.
Harashobora kwaduka ingeso mbi mu mpunzi mu gwaruka, hashobora no kwaduka ubwicanyi be n'ubusuma bukiyongera. Hashobora kandi no kuba ihahamuka ku babyeyi kuko umubyeyi wese iyo adashoboye kuronka ibitunga biwe biramuhungabanya. Birashobora no gutuma abana baronka amanota mabi mbere hakaba n'abaheba amashuri.
Brigitte Ono amenyesha ko mu kurindira ko abafasha baboneka bazokwigisha impunzi uko zishobora kwibeshaho mu kwitanga ibikorwa by'iterambere na cyane cyane mu gushyira hamwe ingufu n'uburyo impunzi zikirondera mu nyishu. Mu gihugu cy'u Burundi haba impunzi zaba 90% nk'uko bimenyeshwa na Brigitte Ono aserukira Hansel mu Burundi. Abarenga gato 56 bari mu makambi 5 ariyo Musasa, Kinama, Bwagiriza, Kavumu na Nyankanda. Abasigaye baba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.